Ni radio nk'ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kirwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22, mu Rwanda mutwumvira ku FM 104.3. Niyo neza nshuti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederic Undikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Ntumbere yo kugwanya ubukene mu rwaruka cyane cyane mu rwarangije amashuri, kugwanya ubukene hamwe n'ubushomeri, leta y'u Burundi iherutse gufata ingingo yo kwandika abarangije amashuri bataronka akazi. Igikorwa kizomara indwi kikaba kizotangura ku munsi wa gatandatu. Iyo ngingo rero iri mugambi washikirijwe na leta y'u Burundi shasha yo kwitaho urwaruka kurushiriza. Bega uyu mugambi uzotuma koko urwaruka ruronka akazi cyanke uzotuma ubushomeri bugabanuka mu rwaruka mu Burundi? Bega izindi ngingo zojana n'uyu mugambi mwiza zoba ari zihe? Uruhara rw'abagwiza tunga goba uruhe mu kugabanya ikibazo cy'ubukene? Bega urwaruka rwo rufise uruhe ruhara kuri ibibazo byose? Rero uyu munsi tugiye kuyaga na bamwe mu rwaruka, eka n'abashinga ntabakurikirana hafi ibibazo by'ubushomeri mu rwaruka na mu Burundi. Turi kumwe na Lionel Remesha, akaba yigisha muri kaminuza yitwa Alliant University ikabiri mu gisagara cya San Diego, aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muraho Lionel.
Ego na hangeza Frederic.
Turi kumwe kandi na Pascal Emenduimana, akarongoye ishyirahamwe Ministere African de Compassion, akaba nawe nyine akurikiranye hafi ibibazo by'urwaruka rw'u Burundi, ibibazo bijyanye n'ubushomeri. Akaba rero turi kumwe ngaha ari i Bujumbura mu Burundi, Emi Pascal Nduwimana. Muraho namwe.
Yego cyane, turaho kandi turanabaramukije natwe.
Turi kumwe kandi na Jado Ninziza, akaba ari mu rwaruka rw'u Burundi, wewe akaba ari mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Muraho Jado Ninziza.
Ngunanje hae mwiniwe Yonere Pascali na wali kwa wengiriza Ijwi ry'Amerika wali hoso kuisa.
Reka tutarinze rero kwa tesha kanya dutangu kumushira na hae Jadoni Nziza, iyo mwema rayo mvise eka yukunu leta y'u Burundi ye kwitaho urwaruka ibikorwa eka igikorwa cyo kwandika urwaruka ruri mu bushomeri kizotangura ku munsi wa gatandatu. Mbega uyu mugambi mwawakiriye gute Jadoni Nziza?
Ego murakoze cyane. Umugambi nawakiriye neza rwose, umugambi mwiza, mugambi tomoye ko dushaka ko igihugu cyacu gitera imbere, biza guteza imbere urwaruka. Urwaruka ni urwako ariwo mushinge w'iterambere w'igihugu, kuko twarabonye abantu iyo bashaka guhumbanya igihugu cyangwa kugira ibyo bakora bitagenda neza bahera ku rwaruka. Urwaruka rurafise akazi, urwaruka ruba ruri kumarigara. Nibyo usanga gumva guba ibintu usanga abanyepolitike bashaka kugira nabi cyangwa bafite imigambi yabo idatomoye, usanga batumbera uwo rwaruka udafite akazi. Kubona rero leta mbyeyi yacu, leta Nkozi yumviriye umugambi, ibaza kwa ibintu byiza turabe turindire cyangwa duterere natwe ibyumviro ingene uwo mugambi urangurwa neza kugira ngo uzani ya matunda ameze neza zote za imbere rwaruka rwacu
tukiriwe kuri wowe nyine jado nziza subwa mbere nka leta mu Burundi yitaho ikafasha ibigambi yo kwitaho rwaruka ariko ikibazo cy'ubushomeri kikaguma kiri hejuru hariho akizera ko ibi bizaba bitandukanye n'ingingo zigeze gufatwa muri kaise
jewe ndafite icyizere ko ubu azoba itandukanyijwe n'ibyakorwa mbere urazi nk'uwo munsi heze leta yarashyizeho banki igeje urwaruka imaze ko yitwa bije barayuguruye icesi izoha ingurane rwaruka kugira ngo ruyunganye rujye mu byashara ibaza ko zatubona nta kizere ke kubushikiranganji imigendere n'andi makungu akigoro bwakoze gutangwa kwegeranya urwaruka kugira ngo yigishe ga ibiki kugira ngo harimo bice rubaha imvane nibaza ko ibintu bikorera kugenda itandi sare itati nibaza ko bizobyica bivuyemo singira akabanza bateza urwaruka
Pascal Aime Pascal Nduwimana muri Bujumbura mu Burundi n'ahama telefone yagoranye twashoboye kubona mwebwe kuri WhatsApp ikintu mwebwe mubona urwaruka rwakiriye gute iyo ngingo
yego cyane reka tunabashimire ariko kandi tubabwire ko nk'uko uyu muvandimwe yarabivuze ni ingingo yashimishije urwaruka ndetse idanashimisha n'ababyeyi kuko ni nk'ubwa mbere haba rero na leta ivuga ati reka twumvire urwaruka kandi byo kuri murazi ko turi muri leta mbyeyi kandi nkozi rero baravuze bati burya urwanya ubukene ko murazi yuko twaraciye mu bihe bikomeye cyane aho ugasanga abantu kumbure banitana abantu cyangwa bakavangurana bakagira ibintu by'ikumira rero aho rero twari tumaze igihe rero turiko turigishwa ugukunda abarundi igihugu baravuze bati umwasi wacu noneho n'ubukene rero ati ko abarundi ati nka benshi ni urwaruka rero tuwurwanya rero ubukene ati n'umuntu akora rero twarashimiye iyi leta yo yanafashe ingingo ati reka turabe bano bajene baba barahejeje amashure ati batati batararonka akazi ati bingunganye nibishingire amakoperative amashyirahamwe hamatire ati nayo ikifasha rero by'ukuri urwaruka ruranetewe cyane mbere by'ukuri turi no mu bihe umuntu avuga ati bino bintu mbega byari hehe mugabo rero turavuga tuti ikintu cyose kiri ati n'umwanya wacu by'ukuri abarundi barafite icyizere urwaruka rurafite icyizere
tukiri kuri wenyine Aime Pascal Nduwimana kwandika urwaruka byonyine ntibishobora kuba byoha urwaruka akizero katazova mu kintu kinini cyane rwose gashobora gutuma urwaruka rwizera ko rugiye kuronka akazi ariko murazi ko kuronka akazi bisaba uburyo bwinshi cyane rwose uburyo na leta y'u Burundi yoba idafise
oya uraje mbere ibi bije mu gihe uraje nko mu makomine yose abajene bari barafashe umwanya baja mu makoperative ibirongoga nk'ibije kutera intege cyane kuza no gukangura abandi kuko uravye baravuze ko hazoba uburyo buri komine izoronka hanyuma ibyo rero bikazosaba yuko urwaruka bazofata umugambi ati tuce hamwe buri komine yose turi no mu ntara zinatandukanye hari komine cyangwa intara usanga ibiyibamwo ari uburimyi ari ubworozi ari kawa cyangwa ari ibintu byo kudandaza cyangwa ibicanye ibindi rero by'ukuri twari tunamaze imyaka itanu haje uyu mugambi w'amakoperative nk'izisangwe urabye kandi wazisangamwo abajene bari mu makaminuza canke banarangije aya mashure yabo rero ibi rero si ukuvuga ngo ni uguhangwa icizere kitari cyo Oya, kandi turaze nk'iyi leta uravye umwanya imaze turabona ivyupfuka kweriko ibishitsa ibikora. Rero kandi baranatubwiye bati ugwaruka menya yuko iterambere riri muri mwebwe nyene. Eh name n'imwungunganye iga ibintu vyize ucuza uvyigisha abandi ubikore. Rero kandi twarabonye ko buja hani wacu tudafisa bajene kandi bana cyubwinde kandi baba nyenkomezi rero turabona ko batufatiye umwanya bati tubaje imbere kandi ati tubashigikire jewe no vuga nti ntabwo ari kizere kitazoshikanye turabaremesha yuko atabwo
Professor Lionel Remesha mura menyere cyane gose ibintu byerekeye kugwiza ubuzi eka gutanguza amashyirahamwe n'intwanonosoye ikintu mwibaza ko kizova muri iyo ngingo ni ikihe iyo ngingo n'ingingo ishaka kumara eka gutuma ubushomeri mu rwaruka urangira turatwiga ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka ruheje amashuri si mu Burundi gusa ni ikibazo kiri ku isi hose no mu bihugu rutura nka Amerika icyo kibazo kiriho
ego cyane murakoze cyane Frederic kumwe cyo kibazo ikibazo cy'ubushomeri cy'ugwaruka ni ikibazo gikomeye cyane kandi gifise intambamyi zinini cyane kubera iguma ciyongera urabona abanyeshuri baheza amashuri ni benshi ugereranya ku buzi butangwa ku mwaka ukuvuga yuko amamiliyoni y'ugwaruka henshi ku isi bataronka akazi muri uyu mugambi Burundi bwafashe bwo kubanza gufata kurondera igitigiri kumenya igitigiri ni itanguriro ryiza kubanza ukamenya ku rwego rw'igihugu igitigiri cy'ugwaruka rwifuza kuronka akazi ariko rutaronka akazi bagatangura bakaruharura kuko urazi n'ibiharuro batanga tuvuge nko muri banki y'isi yose World Bank urazi ibihugu byinshi biri mu nzira y'iterambere kenshi ibiharuro berekana ibiharuro bitoyi ariko ni kubera kenshi ugwaruka ntibaharura ugwaruka ruri mu ishuri nago nego bagwifuza kuronka akazi ariko bagize uyo mugambi rero bakabanza akabona urwaruka urwo ariko kabona igitigiri niho rero boca batangura kugira kuri ibyo bitigiri baraba ukungene bashobora gutangura kugabanya icyo gitigiri cy'abadakora bashobora nk'ubu kuvuga bakabigisha ubuhinga bakabigisha amatraining bakabigisha indimi bakabigisha ubuhinga bwotuma n'amahinguriro ashoboye kuza mu gihugu ashobora kuronka abantu akazi
muraze ko kumenya igitigiri ari ibintu byiza cyane rwose Professor Lionel ikiringo nacyo cyatanzwe cy'indwi imwe kugira ngo batorokanye ugwaruka rw'abashomeri rwarangije amashuri ni ikiringo mubona ko gikwiye
icyo kiringo kirashobora gutanga ibitigiri ntangamarara ariko byoba byiza babandanije kuguma begeranya ibyo bitigiri byo guharuka ubikorerandira akazi ndibaza yuko bashobora kuzobandanya bakurikirana ibyo bitigiri kuko ikibazo cy'ugwaruka rudafite akazi ni ikibazo giteye intambamyi cyane cyane ku isi hose na cyane cyane muri Afurika kubera ibitigiri by'ugwaruka muri Afurika ruzotera guyongera bavuga yuko nko mu myaka 30 igitigiri kizoba cyamaze kuba ugwaruka imiliyoni 830 ubu ugwaruka ni miliyoni 430 urumva uko kongerekana kugwaruka kuzokena yuko bateza kubaronsa akazi urumva ni migambi isho itezo kuba ari migambi atari y'umwaka umwe imyaka ibiri ariko ni migambi nk'imyaka 10 imyaka 20 ibihugu bitegereza kuronderera kazoza kugwaruka muri icyo gihe rero hariho imigambi myinshi leta iteza gufata kandi igafashanya hamwe n'igisate cy'abagwizatunga abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bakagerageza bagakorana n'ibihugu bibanyi bagakorana n'ibihugu byo hanze bakagerageza gutuma abanyamitahe bazana imitahe n'amahinguriro kugira babafashe gutanga akazi kugwaruka indani mu gihugu.
Muravuze ikintu gikomeye cyane rwose, uruhara rw'abagwiza tunga ni uruhara ruhambaye cyane rwose, kuko twabivuze ikibazo cy'ubushomeri n'ikibazo kikwisi hose, n'ikibazo naho leta ibifise ingoga eka gushaka kwinshi, n'ikibazo kitoroshe kurandurana n'imizi munshi anahe. Jado nziza ku bwanyu, abagwiza tunga bugira uruhara uruhe mu gushikira nyingo za leta?
Nibaza ko abagwiza tunga bafise uruhara rukomeye rwose mu gushikira leta, kuko uwo mugwiza tunga ufise umugambi w'ikintu runaka uri kurakora, ubwe uri kurakora nk'isukari, uri kurakora ibindi bintu, ivyo bintu bizo ntibishobora kuzodandazwa cyangwa bigende hatari abantu bo bigura. Nibaza rero ko abagwiza tunga babwiza gufata iya mbere bagakorana na leta kugira ngo bagwize sirikulasiyo y'amahera, kujya bavuze ngo buri mufuko wose ugire amahera, buri mufuko ugire amahera, niho nabo abagwiza tunga bashobora gutera imbere. Nibaza rero ko babwiza kuraba ingene bufasha leta muri aho nk'ubahereye ku biharuro amajana 50, nibaza ko bakiri bake rwose. Nibaza rero ko resetere kwivenza abagwiza tunga ziza kuza, ko ubundi twabonye ko umugambi uri kurafatwa mu mugongo na OIM, Organisation Internationale de Migration, na Africa Development Bank, kiri gikorwa wisanzwe abagwiza tunga b'iwacu y'Uburundi bagira gufata mu minwe kugira ngo bateze imbere urwaruka. Nibaza ko bigenze neza kujya uko narinda bivuze, abagwiza tunga nabo dusanga ibyo ariko bakora ibikorwa byabo bigenda neza, dusanga twese tuko turatera imbere. Bacu usanga les désordres sociales, ibintu by'ubusuma, ibintu byo kubona abageni bacu birirwa baragwa mu manuze mu mamyere mediterane ngo bajya kurondera ahari imeze neza muri Europe bigabanuka, ivyo kuja mu budundi.
Muravuze uruhara rukomeye cyane rwose rw'amashyirahamwe mpuzamakungu, eka na Banki ya Afurika yatangaje ko igiye gukorana eka na n'urwaruka rw'Abarundi bari muri diaspora kugira ngo rurabe ko rugira intererano rutanze mu byerekeye kugabanya ubushomeri mu rwaruka. Ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Nawe mushyirantahe Aime Pascal Nduwimana, uruhara rw'amashyirahamwe eka rw'abagwiza tunga cyane cyane, murubona gute ikintu gukora kugira ngo ruterere umugambi wo kugabanya ubushomeri mu Burundi? Muyo
ego cyane burya rero aba bagiza tunga nabo barakomeye cyane, ko uravye n'ibikorwa byabo nk'ubu turavuga ko hariho aba bagiza tunga usanga baba banafashije cyane, tuvuge mbere tutanze nk'izi za fomi cyangwa nk'izi za BRA n'ayandi makampuni, usanga afite abantu b'abajene benshi cyane rwose. Rero kandi ni na byiza kuko murazi ko banaronka tunuvuga nti ni uturusho aya ma exoneration. Rero burya iyo bafashe bati reka tunagwize amakampuni ajyanye n'ibi cyangwa ibindi, birafasha cyane ingene aba banyeshuri usanga baba bararangije amashure atakazi, hanyuma ugasanga babahaye akazi. Kandi burya iyo habaye ibintu by'amakampuni mu mareta, uca usanga mbere bijya bintu mvuga ni nk'ubukozi bw'ikibi, kuko uraze abajene kenshi usanga banatwagwa n'ibi cyangwa ibindi, kuko usanga barihebuye badafise akazi. Rero ni na byiza rero yuko burya abagwiza tunga ko buzana iyi mitahe, hanyuma rero bakavugana na leta ikabaha ati utwo turusho, ati turatubahaye, ariko namwe rero ati atitanga ubuzi. Rero ibi rero turatera kamwe mbere twebwe ku bagwiza tunga baba bahanye ubacu canke abo hanze, nk'ubunye turi no mu mutekano ukwiriye, n'ibyo mwese ngira ngo mwanabonye baba abo bavandimwe bari hiyo, ubunye umutekano uri no mu makomine yose. Rero ibiro byofasha cyane mu buryo umugambi w'uko kumbure ugupunguza igihe cy'itegeri cy'abasha Domenico byo fasha cyane rero twebwe turanatera kamo na cyane cyane aba bacu bari hanze nk'aba aba bantu kandimwe ko bofata umwanya wo kuzobwira abantu bati nyabuna nyabuna iwacu naho kuko burya iyo turose nk'abigisha ba kaminuza hiyo burya ni ubuntu nibakwe kandi burya tukanabishimira Imana kuko iyo ariko agigisha onyaguma avuga ati yo mvuka nanje rero burya twofata kanya rero hakaba ugukunda iwacu tukakundisha abandi abanyamitahe bati ni mu bijyanye iwacu turabona ko kumbure gutanga akazi ukurwanya ubushomeri ko byogabanuka
yego Professor Lionel Remesha uruharango bagwiza atunga ni rumwe mbe hari n'ikintu bagwiza atunga abo korerwa kugira ngo bagwize ingoga zo guhakazi ugaruka hari ibintu bimeze nka incentives ibintu byo kubatuma bagira ingoga zo gutanga ubuzi mu bajene byo korwa cyane cyane na leta y'Uburundi
ego cyane cyane ikintu cya mbere ni kubashikira kubashikira no kuvuga yuko abagwiza tunga ariho ama company menshi ngo nga muri Amerika hari ama company manini manini ashobora kuza mu Burundi no muri Afrika asanzwe ari no muri Afrika akorera mu bihugu byinshi byo muri Afrika ariko ashobora no kuza no mu Burundi ariko ikintu cya mbere ni uko twohimiriza ni uko leta yo yashikira bakayashikira bakabwira icyo tuma baza nko kuzana imitahe yabo muri Afrika mu Burundi barashobora nk'ubu kugabaniriza amatagisi ayo makampanyi bakabaha ibyo tuma bifuza kuza kuhagirira urudandazwa ariko ikindi nacyo leta ikwiye kugira ni uko kugira izana abanyamitahe benshi urazi n'ibihugu byinshi biriko biratera imbere cyangwa byateye imbere cyane mu myaka yahera baragize iyo migambi yo kuzana abagwiza tunga bongera bagira n'imigambi yo gutegura urwaruka rwabo cyane cyane nko kubigisha icyongereza kuko nk'ubu uzanye nk'abagwiza tunga bo muri Amerika ama kampani yo muri Amerika abakozi babo bifuza ko bavuga icyongereza kugira bumvikane aho rero hariho rero imigambi leta ishobora kugira muri izo nyigisho bashaka guhugwaruka bagashyira mu nyigisho cyane cyane kwigisha icyongereza ejo bundi mu gihugu cya Angola barasise iyo migambi nabone bariko baragerageza gutera imbere bariko bakorana cyane n'abanyamerika ubu rero bagize umugambi nabone wo kwigisha icyongereza cyane ugwaruka kwabo hamwe n'abakozi babo urumva icyo cyonafasha muri uyu mugambi leta yo kuzana abagwiza tunga ariko cyane cyane n'ugwaruka rubishoboye nagone bagatangura kuza bariga icyongereza bakigisha icyongereza kuko ugwaruka rwinshi rurafise ubumenyi bamaze kuronka bize mu mashuri bahejeje ngaho muri kaminuza ariko byiza bongeye ko icyongereza birabaha nabone uburenganzira bwo kujya gukora mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya mu Uganda ibyo rero byofasha cyane
icyo ni cyimbere gihamba cyane rwose gutegura urwaruka n'ijambo rikomeye mushikirije aba rero mu kuruha izo nyigisho z'icyongereza kanatsinda urwaruka mu Burundi muri iki gihe cyane cyane uhejeje nka za kaminuza naho rutako icyongereza bidamaze kwigaragaza ko icyongereza bashobora kukivuga tukiri kuri icyo cyimbere nyine cyo gutegura urwaruka Professor Lionel Remesha hari ukuntu urwaruka nabwo nyine gutegurwa kugira ngo iminsi yose ntirwizere hanze cyane cyane kuri leta rugashobora kugira nk'ubu ikintu cyo guhindura nk'ivyiyumviro ukamenya ko akazi atari leta gusa akazi atari naka ushobora no kwiga umugambi mubona ko uwo kugira akamaro haba ikintu abakiri bato bashobora gutangura kudandaza canke izindi kintu zose ibindi byose bintu bishoboka umuntu avyize kujya abavyiga mu gutangura kwingunganya mu kazi icyo kintu urwaruka rwo gishika ko gute izo nyigisho canke guhindura iziyumviro kutazera iminsi yose amizera kuri leta byogenda gute urwaruka rwo kwigishwa iki
ego icyo ni ikibazo cyiza cyane urwaruka ukungene bakwiye no gutangura kubutegura cyane cyane mu mashuri yisumbuye nuko kenshi bamenyereje ugwaruka yuko iyo umuntu akiri mu ishuri adategerezwa gukora kandi akongera kiga. Ikindi nacyo nuko benshi bifuza bahejeje amashuri ko boronka akazi, akazi ko kwica kuja mu biro cyangwa akazi bifuza akazi kama service cyane. Ariko igikuru nuko umuntu akiri muto akiri ugwaruka nuko akazi akariko kose atogasuzugura. Akazi kose gashobora kumwinjiriza amahera ntagasuzugure kuko arashobora no kugahindura akagiramo urudandazwa. Tuve nk'ubu urwaruka rurashobora kwiga rugeza amashuri ariko ugasanga rurafise rwarize n'imyuga. Imyuga tuvuge nko kuraba ukugira imyuga nk'izo kubaza canke kugira iby'amatara ya electricity canke amazi abubaka. Ibyo byose ni imyuga ikomeye cyane umuntu ugaruka rwinshi wiga ariko hariho n'abandi baheza amashuri ubwo bakaba barize nk'ibintu byo kudandaza hanyuma ariko bagaca buri cyo bakora ariko barashobora kuja hamwe n'ubwo rwaruka rundi rw'izi myuga bagatangura business hamwe bagatangura ishyirahamwe hamwe kuko ishyirahamwe urashobora kutuvuga nk'umwe yarize ibyo kudandaza uyundi nawe akaba yarize nk'ibyo kubaka barashobora kuja hamwe bakagira ishyirahamwe ryo kubakira abantu hanyuma uyoyeze akazana ubumenyi bwo kumwe nashobora kudandaza bakavuga ibyo bakora bagashikira abantu uyundi nawe akazana ubumenyi bwe mu kwerekana ibyo yubaka n'ibyo akora. Icyo kintu no kugihimiriza cyane yuko ugwaruka irube nyamwigenda kuri urashobora kuja hamwe rukumvikana bagatangura kudandaza ariko na leta turifuza yuko nayo nayo bafasha kuborohereza gutangura ama business ameze nk'ayo.
Twavuze guha ku byerekeye gutegura urwaruka mushya ntahe jadoni nziza hari ukuntu urwaruka rushobora kuronka inyigisho zijyanye n'ukuntu rwonyine rwotangura kwikorera utwabo kugira ngo barabe nk'ibintu nka serivisi eka ibintu bashobora gukorera abanyagihugu kugira ivyo bintu bivemo umutahe ugatangura nk'ishyirahamwe ryawe cyangwa ugatangura ikintu mubona abantu bose bakenera mugatanga iyo serivisi kugira ngo ariho tuvuga ko ariho gutangura ivyumviro vyerekeye bijanye no kugwiza itunga ivyo n'ibintu bishoboka mu Burundi. Mushyanaye nziza
murakoze cyane. Icyo ni ikintu cy'ingirakamaro rwose ndiko muravuga mu Burundi cyangwa no mu bindi bihugu bimwe bimwe byo muri Afurika cyane cyane mu bihugu by'Igifaransa uko maze kubona nuko sisteme ya education bigisha kenshi ngo ujya mu ishuri wige nk'amanota meza hanyuma nuheza urondere akazi. Tukaba tuzi ko muri iyi minsi rero leta itangaja ubuzi bwinshi nta buzi bwinshi buhari usanga ari kamwe kamwe umuntu apfuye cyangwa umuntu agiye hanze nuje usanga amaposa aboneka none muri make nta buzi leta nta bishyirangaja ubuzi rero bwo muri leta mu isanzwe nta buhari kuyo twuva ngo abajeni bacu baharonkera nuko abarenge developa usanze ma mentalite y'abajeni bacu kumva ko bariko bariga mugabo babwirizwa kuraba ingene abato leta gusange nizoha akazi ahubwo tukaraba leta nayo nyine igafasha kudevelopa mu zina sekitere prive kugira ngo urwo rwaruka rushoboye kuronka aho rushobora gukora mugabo rwaruka nyine nabo nyine uriko ruje kwiga rukaraba ibintu bikenewe mu micungararo y'igihugu. Igihugu gikoresha iki? Igihugu gikoresha amasabune, gikoresha ibintu bitandukanye mu nzu ibiki, bakaraba ni gute igihugu cyonyine nyine cyo gikorera ni gute urwo rwaruka rwoje hamwe nigute leta n'abagwiza tunga buraba ngene ugwaruka gwe atari aya maposi tumenyereye ngo bya kwigisha bya kuvura bya wiri bakaraba ibindi bintu ugwaruka ishanje ma mentalite irakeneye rwose ugwaruka kumva ko ntari ko ndiga ngo nshe ndo nk'akazi ahubwo niga nzirondera akazi ahubwo najewe nangaje mpakaza urundi gwaruka kintu kirakeneye rwose ko tukinjira mu mitwe y'urwaruka rwacu.
Ego me mushikana he Emi Pascal Ndowimana mu Burundi nkuko tubizi ubushomeri buriho nkuko buri ahandi hose mu rwaruka ariko hariho urwaruka usanga rwiyunguganya nkuko twabivuze ugasanga rutanguye nka business naho kisha na kenshi usanga rufise nk'umutsindo wa licence muri mu vyerekeye ubutunzi nka economy ugasanga nk'urwaruka bamwe muri bwo nubwo gwaruka bari umubanije batanguye nk'ibintu byo kushinga kabare restaurant ivyo gwasanga bila genda neza cyane gose hari ibintu mubona nk'abajene botangwa kwikorera utwabo mu Burundi byo tuma kuzera inze bigabanuka mu rwo zituvuga ko utari bwinshi muri leta cyane cyane
yego cyane azikuri munampamagaye ejo twere ko turatangira icigo je wivyo mvuga ko nize ni nibijanye na ubutunzi economy burya twebwe iyo umuntu avuga ngo turi mu mashyirahamwe nk'aya sa mashyirahamwe umuntu aba ari ngahanye ngo avuga avuge mugabo biba ari ngahanye ngo nawe utore cyane unaterere murabona nk'ubunye turi mu kintu bita ngo ni leta kozi kandi nzeye ejo twebwe nk'ubunye fate nk'ubunye jewe ndi muri make make didemwo abantu ni benshi cyane reka mfate abajeni jana mvuge ni muri komine cyangwa muri iyi ntara mfate ni nova nayo nk'abajene cumi hanyuma gacuvuga uti mwebwe shinga iyi resitora shinga ahantu mwodandaza ari isabune cyanke ubufu cyanke ari tomati ugacuvuga uti aba bajene ijana mwebwe rero buri kwezi umujene umwe wese azokwa amatanga nka dimire ucufata ro abo bantu ijana abonye ni abize abarangije kuko barakomeye bari n'amaboko barafise inkomezi bari ku mitumba arashobora no kuvuga ati ngira ndime amashu itomati imyumbati ibiraya umuceri ugacufata iyo dimire abantu ijana buri mwaka ugacufata na fwa duze ni imiliyoni ijana na mirongo ibiri sivyo ugacufata rero izo miliyoni ugacuzigwiza imyaka indwi nukuvuga yuko iyi manda y'iyi myaka indwi izohera abajene ijana bari muri make banafise omwe akabanke kabo kandi abonye ijana ashobora ko yotanga akazi abandi amajana atatu ane rero ukutagera inze rero biringene jewe mu mutwe wanje ku bwenge bwanje mvuga ni ukuzenda inze byarahetse rero aba rero twebwe turi n'ahantu hari isi imvura igwa neza akayaga ni iki burya rero twebwe turimo ahantu umuntu avuga ati turafunze rero ubu rero nimba twebwe twavuze tuti tugwanye ubukene ni changement de mentalité umuntu akagenda zirikana ko agendana na kampuni ikomeye cyane kandi ko ashobora kwitunga agatungisha abandi rero uburo twebwe twanafashe umugambi mbega ko ari detansei nkozi umunwa uronke icyurya n'umufuko wose uronke amafaranga ikashi bizoza hehe ni mu nkomezi zacu kuko birateye isoni yuko umuntu yiga mpundikije abajene benshi barakomeye cyane ngahanye iwacu barafise inguvu umuntu ugasanga ari mwaca gisagara arasobetse neza arindiriye akazi nawe kandi ubyiwe nawe akagendana ubu rero twafashe umugambi ko bihinduka ubu mujene ubese akwiye kwitwa umutunzi agakora natwe ubu twoha akazi leta kuko nk'ubunye nama ndaba aba bari muri fomi aba bari muri za aba bagitaje amakampuni akomeye cyane za sukamu ibivikawa uburimyi ubworozi ububangaja abantu baba lisansiye bize ubu rero ukugwanya ubukene birashoboka irisifiko iyi mitwe yacu ihinduka
Habindi. Ego me, Professor Lionel, remesha mwavuze ikibazo cyo gutegura urwaruka, eka bakaje hamwe, abubatsi bakaje hamwe, bakakorana n'abanonosi byerekeye ubudandaji, ariko hari ikibazo nyamukuru muri iyo migambi yose, ikibazo cyo kugira umutahe, ikibazo cy'umutahe urwaruka bwo gukemura gute. Turazi ko kenshi na kenshi amabanki adatanga ingurane atabintu by'ingwati umuntu afise. Icyo kibazo waruka wo gica ku ruhande gute?
Icyo ni kibazo cyiza cyane, aho niho leta ishobora gufasha. Kubera kenshi amabanki iyo ari karatanga ingurane, amabanki kungene bakora nuko umuntu atezwa kugwatiriza icyo afise, hanyuma bakamuha amahera ajanye y'icyo yatanze. Ubu nk'umuntu yarahejeje nko kuriha nk'inzu cyangwa afise itongo, acancane inzu cyangwa ikintu banki yobona ko ashobora kugwatiriza, niko mu bisanzwe amabanki atanga ingurane. Ariko nko ku rwego rw'abakiri bato, urumva bakiri ko barabirondera ibyo ntabyo baba bafise. Aho rero niho leta ishobora kurondera imigambi igashyiramo amafaranga, igatanga amafaranga bashobora gufasha urwo rwaruka, waba amadeni leta iha urwaruka hanyuma rugasubiza ari uko batera imbere, cyangwa bakabaha imitahe amagrants amahera abonetse, hanyuma urwaruka rukagerageza kwirwanaho iyo rufise umugambi mwiza mu gisate leta yoba yaratoye ko ari gisate ishaka ko kwinvestisha mu nkuru. Amareta menshi yo muri Afurika reka no mu Burundi, urazi n'imigambi y'ibanki y'iterambere ya Afurika, harimo ibisate cyane cyane ibisate bitatu ariko barashyiramo ariko baratangurira ari igisate cy'uburimyi n'ubworozi. Icyo gisate ni igisate gikomeye cyane, babona yuko no mu bitigiri bitangwa ni banki y'iterambere, bivuga yuko mu myaka cumi icyo gisate gishobora kwegeranya ubuzi gushika imiliyoni 41 ku rwego rwa Afurika. Urumva icyo ni igisate cy'uburimyi n'ubworozi, ni igisate cyiza, ariko hamwe n'igisate cyo gukora ibintu cy'amahinguriro, ukubaka eka n'igisate cyo guhanahana amakuru telecommunication cya ICT, by'ubuhinga bwa none. Ibyo bisate bitatu nibyo cyane cyane urazi ibanki y'iterambere ya Afurika irikira ishyira imbere cyane cyane, ariko iyo ni itanguriro. Itanguriro ni byiza cyane ko babahimiriza bagatangura bakigisha n'izo nyigisho mu mashuri, bakongereza n'ubumenyi bw'abanyeshuri, bakongera bakabafata no mu ntege batanguye kudandaza bakabaha amafaranga.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba n'ikambi, kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagira mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Yego me, ni nziza ku byerekeye ikibazo cy'umutahe urwaruka naho rwarufise ibyumviro byiza, ikaba rwamaze kubona ibintu byotuma rutera imbere bagatangura nka business. Ikibazo cy'umutahe cyane cyane mu Burundi mu kibona gute sintambamye ku rwaruka?
Niko murakoze cyane kandi ndashimiye na bose ingene babandanya batera numva ari ibintu byubaka rwose mu Burundi. Nzi ko mwabikurikiranye ngira mu minsi iheze leta mvyeyi leta nkozi mugabo nyakwigendera Petero Nkurunziza yuguye ceste banki y'urwaruka Gitega. Nibaza ko iyo banki bayise banki bije, nibaza ko ari banki y'investissement pour les jeunes, banki izoziraha ingurane rwaruka chombo na yoro gikeneye ko information bari ko barakora yugwaruka bashika ku 150 nibaza ko bafoma bugambire ishanje ma demantalite hanyuma bakabigisha nk'imigambi ishobora gukorwa des besoins nécessaires z'igihugu ibintu bikenewe mu gihugu ingene ukora umugambi ingene utunganya neza ukawushyira ku karatasi hanyuma ukajya rero kuri iyo banki kuko iyo banki nibaza ko yatanguye ibikora umaze kumenya neza rero ngene utunganya umugambi ingene ushobora kunguka cyangwa gahomba ibiki bikenewe nibaza ko banki ariyo yose mu bisanzwe yegereye kuko mubisanzwe banki ishaka kubashaka kunguka umugambi utomoye baraguha ingurane
icyo kibazo cy'umugambi
abirya ni uko hariho banki yuguruwe y'urwaruka iyo banki bita ngo bije nibaza ko izokorohereza urwaruka gukora mu gihe uzoza ufise umugambi utomoye urashe panze neza ikindi nacyo ni uko muri amakoperative yandi asanzwe ahari mu Burundi nka Sangwe n'ayandi hariho isanzwe hari imiliyoni 570 leta iha buri komine mu bisanzwe mu gihe urwaruka guha wishyize hamwe neza mu bisanzwe bwo benefisiya nabo nyine muri ayo mahera atangwa muri komine niba dore yuko buke buke habaye inyigisho nziza karisha ubwenge bwo gwaruka nibaza ko uburyo umutahe ukoresha uzoboneka
muvuga ikibazo tuca tugaruka ko mu kanya cyo gutunganya umugambi utomoye umuntu akawushyira ku rupapuro icyo kibazo tugaruka ko turakibaza na Professor Remesha ariko imbere yaho nashaka namwe mushya nahe Emmy Pascal Nduimana mutubwire ikintu ukuntu urwaruka rwoca ku ruhande ka cyangwa gukemura cyangwa ubutegetsi bwo kemura ikibazo cy'umutahe urwaruka rurarukene kugira ngo rutangure kwikorera utwabo
ego cyane burya byari byaraheze kuko bari bana babwira ati nibakora umugambi utomoye bari hamwe baravuze yuko ku barongozi bacu bati nimwegera igibanke y'urwaruka canke n'aya mabanke asanzwe baravuze neza yuko abajene bari hamwe barenga 100 bakagira umugambi utomoye ari ibintu by'amategeko bakabyemererwa ngira ngo nk'uko mwese mubona ingene imigambi inatunganywa babicishije nko kwa noteri hanyuma kandi akaba ari ishyirahamwe cyangwa ari kampani izwi n'amategeko barabikemuye cyane baramaze no gutangaza bati abo bantu baratoronka ati agasaye ko kuzokwiteza imbere aba batunze bose aya n'amahera ava muri twebwe abantu ni ya makori ni ya matagisi atajya mwaya mabanki hama akazohemba aba bakozi rero kenshi ni no kumenya yuko burya ushaka gutera imbere niwo kwishyiramo ingurane niwo kwishyiramo ibanki wishyiramo kurondera amahera hanyuma hakaba ukuyaziganya kuko kenshi bamusanga muravuga ati iyi ni proje ikomeye itusaba nk'amamiliyoni janana ibyo nabyo urumva biba ari ibintu donke bikomeye cyane kandi turatera kamo leta nukura abajene bari hamwe bakadodora bati ni umugambi uzwi terera twebwe turasaba amabanki ko yodushyigikira
ego me mushena he yonera emesha jadon ziza yashikirije ikimbiro gikomeye cyane rwose imbere y'ukugwaruka rutangura ibikorwa byo kwikubwiza itunga cyane kwiteza imbere tuze nka ibintu byose bya entrepreneuria yavuze ikimbiro cyane gikomeye cyane rwose cyo kugira umugambi urashe wanditse ikintu hanura nk'ugwaruka cyane ika abagwiza tuga bose umuntu wese wagomba kwiteza imbere mu byerekeye ubutunzi hari nk'ibyo bita mu cyongereza nk'uko muwizi SWOT analysis murashaka kutubwira impanuro mwaha umuntu wese cyane cyane mu gwaruka iyo bashaka gutanguza nka business yiwe akikorera utwiwe mwihweje iyo mugambi tuvuze mu kanya
ego ni byo cyane ni byiza cyane umuntu yanditse
ibyo yifuza uko wabivuze y'umuntu ashaka nko gutangura kudandaza yatangira kugira ico cyumviro ni byiza abanje akandika neza icyumviro yifuza kugira kandi akandika akagira na business model akagira n'umudeli ukungene azogira iyo business ukungene ashobora kuyitangura n'ukungene azorondera kugerageza abamufasha. Ikindi nacyo gikomeye ni uko umuntu akwiye kubanza akaraba nuko bavuze bya SWOT analysis, S ni strength hanyuma ubukomezi. Umuntu arabanza akaraba ubukomezi afise, tuvuga ari nk'umuntu afise azi nk'imyuga,
mushobora kuba ari nk'ubukomezi cyangwa n'ubuhinga bwiwe afise.
Iyo aba ari ubuhinga, ubukomezi cyangwa ubuhinga, uba afise nk'ubuhinga bwo kubaza, busa ubuhinga bwo kurima, se ubuhinga bwo gukoresha amakompyuta, ubwo aba ari strength, aba ari ubukomezi afise. Ikindi nacyo ariko arashobora kuba afise aho akeneye gutererwa intege
ahajegajega
akeneye tuve nk'umutahe, ashobora kuba akeneye umutahe cyangwa akeneye abamufasha gushikira abashobora kudandaza kw'ibintu. Urumva opportunity naho ni aho ubona ko icyo kintu gishize mu buryo aho ushobora gukura ayo mafaranga. Ni ukuvuga nk'ubu nk'abo bagize umugambi wo kudandaza, urashobora kudandaza mu Burundi ariko urashobora no kudandaza mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya. Ibyo rero ni ibintu dukwiye kwigisha n'urungwane n'urwaruka, tukabigisha yuko ukudandaza urashobora no kudandaza ku bihugu bibanye, ukagenda ukaraba ibihugu bibanye mugakorana neza, kuko ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane. Kuko urashobora kuba nk'ufise nk'urudandaza mu Kirundo cyangwa Ingozi ariko ugashobora kudandaza mu Rwanda, ugashobora kudandaza uri mu Yingo, ugashobora kudandaza i Tanzania cyangwa mu Burundi. Ibyo bintu nuko ni ibintu bikomeye cyane, kandi ibyo nafasha n'igihugu bahimirije abadandaza kudandaza hanze y'igihugu kugira amafaranga y'agaciro yinjire. Kubera amafaranga y'agaciro yari karinjira niko n'akazi kenshi gatangura kuboneka. Ikindi izindi ntambamyi threat nazo intambamyi ni uko hashobora kuba hari ingorane z'imigenderanire hagati y'ibihugu, hashobora kuba amategeko, ariko aho rero niho leta ishobora kuza igafasha ikorohereza abanyagihugu kugira bashobore kugira ubudandazwi bakorere hose.
Mu wose bw'uyu mugambi ukomeye cyane rwose, umuntu anononosoye neza imbere yuko atangura business ni ibintu bikomeye cyane rwose. Ibyo bita mu cyongereza SWOT analysis. Professor Remesha aheze kwishyura ibintu bihambaye cyane rwose bijyanye n'ubuhinga, eka analize umuntu wese yokora imbere yuko atangura kudandaza. Mbwa ikindi kintu nashaka kugaruka ko niki cyumviro mwashikirije nyine gihambaye cyo kugira ngo gutegura urwaruka. Ikibazo cy'ubushomeri ni uko kenshi na kenshi abantu usanga bakiri mu mashuri kaminuza, usanga abantu benshi bize nk'ibintu bimwe nka ekonomi cyangwa hitwa cyangwa bakiga marete, ugasanga ni benshi muri icyo gisata, kandi hashobora kuba n'ibintu byo kwiga ibindi bintu bihambaye bishobora kuba byonka byo gutuma uronka akazi cyane rwose, arishitekitire cyangwa ibindi bintu, imyuga, gukora imodoka, ibintu nk'ibyo. Ikintu cyokorwa munsi ya nahe jadone nziza kugira ngo iyo programme cyane iyo politike inonosorwe ku buryo ibitigiri by'abaja muri kaminuza bagende mu bisata bitandukanye, ni nk'iki ibyo n'ibintu byofasha mu mugambi wo kurwanya ubushomeri?
Murakoze cyane. Icyo kintu gihambaye rwose ko yababaje kenshi kuko navuze changement de mentalité irakenewe rwose, ko uravye kera abantu benshi biga ngo bigishe, ubajije abantu i Burundi benshi bari mu ishuri usanga ngo bari muri trois, ngo ariko ariga trois, ngo azomujije mva ngo ariko ariga letre, ngo azokore ngo kuri radio. Iyo bintu nibaza ko bitegerezwa guhinduka, tukagerageza abantu bakiga ari siyanse kugira ngo umuntu azirongere akazi, azirongera akazi, yaproshe banki runaka muhe mutahe nawe yumunganye. Iyo ni ibintu umuntu ashobora gukorera n'amaboko.
Emi Pasando w'Imana, programme cyangwa politike itomoye iresanzwe ihari mu byerekeye ushikiranye ujejwe indero nyigisho ikintu ugaruka gukumva kuba mu ntango ukiri ukija muri kaminuza ni hiki kuvyereke cyane cyane ibintu ushobora kwiga ugasanga uronse akazi atari mu Burundi gusa ariko ushobora kuronka akazi no mu bindi bihugu nkuko twabivuze ibintu byo kugira kwiga ibintu bitandukanye wihweje uzi ukuntu uboneka n'ibintu mu ushobora kubona ko byogira akamaro ukoresha mu byerekeye kurwanya ubushomeri mu Burundi.
Uyu arangije ibi bintu by'uko kera bazahumva ngo reka ngende kwiga mbere ugasanga umwana banamubwiye ngo nagende igihe cy'ibijyanye n'amategeko kumvure azohashe abantu by'iwabo ibibazo by'amatongo cyangwa ibindi ni ibintu bazi ngene iyi leta yacu yarasubiyemo iravuga ati bino bintu tuyoke badupakira nk'ibintu byinshi ugasanga umunyeshuri yikoreye ekonomi yikoreye geografi histoire igifaransa icyongereza ikirundi ni ibintu byinshi umuntu ugasanga umutwe wiwe rimwe yarafutanye rero niho rero abo bavuze bati ubuse tufatiye rero nihaba amashuri y'imyuga rero ugasanga abantu arafuta ikintu cyane jyewe nkunda tubonye ibigezweho ati ni ibintu bya science donc mubunye hariho amasomati menshi cyane mbega nk'uwo kwiga ibyo bintu hama akazihingura ugasanga turashoye hanze hariho inanasi nyinshi hariho ibitoke ino byinshi maramasenge ibiki ibintu byumwe hamwe n'ibyonye byo kuvumbura umuntu agatanga akazi rero twebwe twarashimiye na guverinema kuko yakibona kuko iduha bigwiza abantu bize rwose mugabo bagasohoka bari zero none ati ni mugira imyuga yanyu ubu rero turakwiriye no kutahura yuko abanyeshuri biga ni benshi cyane kandi turi benshi cyane ariko ubu rero ukwiriye kwiga uvuga uti jewe ngira nike iki kintu uyu mwuga uzonteza imbere kandi ati nanje nkiha akazi kandi nkatanga kazino kubanje ubu niho abantu rero ubu bari reka rero no kuri iki kiganiro kiranyoheye cyane kandi bano bantu barantetagiye cyane ni ikiganiro kirimo ubwenge cyane aho jewe mbere ndi kumvuga nti none bano bantu icyo baduha c'est la première fois je numva abantu bari hanze batomoye nk'abo
Professeur Lionel Remesha mu gusozera ikiganiro twavuze ibintu byinshi cyane rwose ugaruka gukora kugira ngo mukurindira ko leta irufasha kuyungunganya ikaruhabwa nyigisho twavuze akamaro ko kumenya urundi rurimi nk'icyongereza iruhande y'igifaransa babazi twavuze ukuntu imigambi iyo ariyo yose umuntu yifuje kurangura ubanza akayiga neza kugira ngo agende yinjire muri uyu mugambi afise ibintu bitomoye kugira ngo hari urujyandazo atanguye hari business atanguye izigende neza impanuro muri rusange mwoha urwaruka cyane cyane rurangije amashuri ni nkize
impanuro noha urwaruka rurangije amashuri ni cyane cyane kwama biyumvira iyo babona akazoza kabo nko mu myaka itanu cyangwa icumi iri imbere icyo kintu ni ikigo cyama gikomeye mu muntu ahari hose naba atari n'urwaruka yama yitegurira akazoza avuga mu myaka itanu mu myaka cumi nzoba ngeze hehe muri icyo gihe rero aho bica bifasha ni uko urumva umuntu ntashobora gushobora ibintu byose ari wenyine nicyo gituma nk'ibintu ubonye utabishoboye urashobora kubaza n'abandi ukabaza n'abandi ugasangirira n'abandi ugasangiza abandi ibyo wifuza ukababaza nabo n'ibyo bifuza ukaraba abo mushobora kuja hamwe kugira muterere imbere hamwe nicyo gituma nk'ubu umuntu ntashobora kwiga ibintu byose ariko ibyo utaronse mu inyigisho urashobora kuja hamwe n'uwaronse mu inzu nyigisho hanyuma atera imbere urumva ari nk'umuntu yize ibintu by'imyuga canke asanzwe yikorera imyuga kenshi arashobora kugira ikibazo cy'amategeko arashobora kuja hamwe rero n'uwize iby'amategeko canke akaja hamwe n'abagira abadandaza iby'amategeko bakakorana hanyuma akabafasha kumwe n'amategeko bashobora gukora akazi neza mu mategeko icyo kintu rero ni ikintu gikomeye ni uko abantu bo kwama bari urunani bo kwama cyane cyane ugwaruka baje hamwe bagira urunani batsimbataze amahoro uko cyane cyane amahoro arafasha muri ibi byose turiho turavuga amahoro ni yatuma haza n'urudandazwa ni yatuma n'ubuzi buboneka
nawe mushwe nahe mi Pascal Ndwimana ni impano cyane ivyumviro moterera ugwaruka gwarose mwambe kwiteza imbere mu kurindira ko ubuzi buboneka ni ndaka impano nyinje
impanuro ni impanuro twebwe umuntu yamaliko atera ka amavuga ati gwaruka nyabuna ati ntimwakira kazi ahubwo namwe cyahamwe ni mwingunganye kuko turafise ubwenge hanyuma kandi natwe turabe ko kohakaza abanzi azo kuri twebwe turabatera kamo ntaba ari kariga uyo muntu ngo ari karaminuza ari karagira gute azarindire ngo leta izompakazi oya ubu byaraheze ubu ni wiri kuzirikana ko nawe wika ngo usotange akazi rero ni mpanuro hanyuma kandi ashaka no gusozera ni mu nkundire mwebwe ndabashimira ubwanyu kwaba batumire bereza ni kiganiro kinjoheye cyane hatari mu bijya bintu cyawe by'imigambi byo kujyana n'iki ugwaruka twebwe turakeneye abantu nkaba bize ibintu byo kudutegeza imbere ukungene atanjyane zoba aba bagabo aba batumire aba bantu barampezagiye cyane murakoze
gushima namwe mushyantahe jadone nziza mwebwiye musa n'abarugwaruka reka rwajijokiye cyane cyane izerekeye ku bizitunga cyangwa kwiteza imbere aho muri mu gihugu cya Afurika y'Epfo impanuro muha bagenzi banyu urugwaruka ni nkizi
ego murakoze cyane nanjye numva ikiganiro kinyoheye kimeze neza rwose nanjye impanuro no terera no rwaruka rwacu rw'u Burundi rwagiye ruhungabana rwose cya mbere ni uguteramira amahoro teramira amahoro hanyuma bagiye muzanye esprit patriotique dukunde igihugu cyacu dukunde umugabane wacu wa Afurika ibyo urukara byose twumve ko tuko turabikorera kazoza kacu ku Burundi bwacu ku mugabane wacu nino kwita Burundi enthusiaste u afro enthusiaste ugwaruka rukunda igihugu cyabo ugwaruka rukunda umugabane wabo ntitubandanye tujabuka ngo tugiye tuva mu mazi ya Mediterane ngo tugiye kurondera igisumba ahubwo natwe tubyikorere aho turi tubirage abana bacu n'abandi bazodukomoka nibaza iki nacyo nashaka kuvuga ni uko abantu nyakamwe inyagimwe urwaruka ruje hamwe wige imyuga wige siyanse rufatane mu nda ugire vision bityo ushaka gushyika ko ube disipuline hanyuma ukore ibyo bira mu hardwork ugire ingufu zo gukora hanyuma kujya twayivuze hejuru ibindi nabyo ingene bashobora gutunganya imigambi n'ibiki bakura amaboko mu mpuzu tureke kuba tuyerera hanze akarero ntutanga nko mu rumonge ari ugwaruka usanga ubesha ababyeyi babo ukatandaza amaparisera ugasanga ngo bagiye South Africa ngo bagiye ibintu nk'ibyo bihere ibintu nk'ibyo bihere nyine ko kazoza kacu kari ngaho mu Burundi turafise ibyo dukeneye byose Imana yaraduhezagiye iduha kima nubwo shanje madetinya ari mugabo twebwe ntidusinzikaye n'ibindi bihugu dufise ikirere kimeze neza gifite amazi meza dufite atuzo wose byari kugira ngo ugwaruka rw'i Burundi iteze imbere rutere imbere tuve muri ibi bintu by'indyane nyuma y'abanyepolitike duteranire amahoro umutekano vision hano rukura amaboko mu mpuzu twebwe n'ibyo noterera
jadone nziza murakoze cyane ngo se ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'Amerika Emmy Pascal Ndwimana ndabashimiye namwe ku kanya muhatoye kugira muganire ni radiyo ijwi ry'Amerika Professor Lionel Remesha mwakoze cyane rwose ku mpanuro n'ivyumviro vyiza mwatanze mwese murakoze mugire amahoro aho muri hose
murakoze cyane Frederic
murakoze cyane kwa mwadutumiye
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu mu isanga cy'umunsi cyari kiriko kivuga cyane cyane ku migambi yo gufasha urwaruka kurwanya ubukene n'ubushomeri mwakoze mugire amahoro mugoroba mwiza mwese
Ijwi rya Amerika
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi.
Deba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio Yacu.